Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mu kanya n'icya kiganiro cyanyu muri Isanga. Nk'uko mubizi ku maradiyo yanyu muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ariko rero turi no kuri internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu, naho ni mujyeyo mudukurikirane.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga. Amasezerano yo kugarura amahoro mu Burundi yashyizweho umukono Arusha muri Tanzania ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2000. Ejo rero yari yujuje imyaka 17. Bamwe basanga aya masezerano atarashyizwe mu ngiro uko byari biteganijwe. Leta y'u Burundi yo yemeza ko akurikizwa neza, ariko kandi kavuga ko nta mpamvu yo kuvugurura amasezerano ya Arusha mu gihe igihugu gifite ibwirizwa shingiro, usibye ko naryo rishobora gusubirwamo rikavugururwa. Nibiki bitakozwe biteganywa n'amasezerano ya Arusha? Nibiki byakozwe? Nibiki byatunganijwe? Umutumire muri iki kiganiro ni President Sylvestre Ntibantunganya. Murabizi yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996. Nk'uwahoze rero ayobora igihugu, President Ntibantunganya yagize uruhare runini mu mishyikirano yabyaye amasezerano ya Arusha yo mu 2000. Ntabatindiye rero mureke mubazanire. President Ntibantunganya, muraho murakomeye?
Eme, ndaho neza, ndakomeye.
Nshimye rwose iki kiganiro utwemereye, nanone umwanya uduha ntako nabivuga, ndashimye cyane rwose.
Erega iyo umuntu agira ibya politike cyangwa yagize ibya politike, utegeza kumenya yuko ikintu gikuru mu gutegeka umwanya we no kuwukoresha ari ukama witeguye kwishyura ku bibazo abenegihugu cyangwa abanyagihugu abafise. Akadani nakaryo mumpaye kugira ngo nshobore kushikiriza ibyumviro byanje kuri aya masezerano ya Arusha.
Hanyuma rero hagati aho ngaho mwigeze kumbwira tutegura iki kiganiro ko abantu muri buganire, abanyagihugu muri buganire, wabasabye ko batarya iminwa bakavuga mu Kinyarwanda, kuvuga na kari mururi.
Ego, kuko jewe ndaraba hano mu Burundi wacu. Abantu benshi baremera Imana, benshi n'abakirisu. Hama wagenda kuraba mu ijambo ry'Imana harapfugwa hati ukuri niko kuzotugira abigenga, niko kuzodukiza. Ni ukuvuga rero yuko dushaka kuza turakira izi ngorano ziri bino muri bino bihugu byacu muri kano karere, nta kundi byogenda atari ukuvuga n'ukuri. Niko guhita rero kakadukiza, ukakiza umwe gatwe kiwe, ukongera kadukiza twese.
None rero nshuti z'Ijwi rya Amerika, President Ntibantunganya muramwiyumviye, muvugishe ukuri ntimurye iminwa. Niko se President Ntibantunganya, akabazo ka mbere, uko mubireba mubona amasezerano ya Arusha akiri ngombwa kandi igihugu cy'u Burundi gifite ibwirizwa shingiro?
Ushi ari ngombwa nuko iryo bwirwa shingira naryo nyene mu bice byinshi byaryo byinshi cyane je ndibaza yuko mbere kubishyika 80% ni kwijana cyane birenga byavuye muri ayo masezerano y'Arusha nukuvuga yuko twese aho twemera ko ari umushinge w'ibikorwa muri kino gihugu uraje ibyo gutunganya inzego z'igihugu uraje ibyo gutunganya imibano hagati y'abarundi bwabo ufatiye mu mice bashobora kuba barimwo haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibyiciro bya politike haba mu kwigenga ko kumenyesha amakuru usanga byinshi twashyize mu bwirwa nshingiro ari ibyo twagiye dukura muri ayo masezerano y'Arusha nukuvuga yuko rero amasezerano y'Arusha ari umushinge uko igihugu cubatse uyu munsi kuva tuyashyira ko umukono nibutse kandi yuko n'igihe ayo masezerano twayashyika ko hariho imihari yagwanye icyo gihe itari irimo umuhari CNDD-FDD n'umuhari Parti Hutu FNL ariko bari mu biganiro hagati yabo na leta kugira ngo bagarike intambara ica mbere bagenda bemeranya nuko byose bazobyubakira kuri ayo masezerano y'Arusha urumva rero yuko ayo masezerano atamurundi yo hakana ko ari umushinge w'ibirwa shingiro tugendera ku uyu munsi
ubwo bivuze yuko atagomba kuvaho agomba kugumaho
jewe ndavye aha masezerano y'Arusha yashoboye gufasha gushikana Burundi na cane cane uravye ibibazo byari bizingamitse igihugu umuntu yogira ati reka ahubwo tuyabandanye gushika mbere aheze umurimo wayo kuko buri amasezerano y'Arusha nayo nyene simba yuko ari amasezerano zo kwigera hera oya ibintu byanditse ibintu byanditse umenga icyando bako kitati gihe cyonyene ni bibilia ibyo turashobora gutigihe rero je ndavye amasezerano y'Arusha mvuga ndi yarafise intumbero ihangiro byo gutuma havuka umurundi mushasha yumva ko yikuye muri arya mabi twagiye dukuriramo twebwe kuva mu myaka ya 60 nagira nibutse nk'abarundi ariko baranyumviriza yuko uyu munsi turiko turavugana umwana yavutse mu 1955 ari wakuriye uguru yo mu mitumbi wacu twavukiye mu hani wacu harawo usanga ufite abana babiri batatu kuko kenshi usanga hari abubaka bafite imyaka 18 ugasanga kandi abagize imana bagashobora kubamenya amashuri yabo neza ubu baratanguye guheza kaminuza ugaca usanga rero mu bice byinshi by'ubuzima bw'igihugu haba mu kazi ka leta haba mu bikorera utwabo haba mu bihebeye imana abapadiri n'ibiki dutanguye kuronka abantu ataco bapfana nazijya gorere twagiye ducabwo ngugire ngo barazi mu ruhare nuko ubwo yuko rero wa murundi mushasha mbaye ndareka nuko aba yakuriye mu nzira ya kibone yo masedamu ya Arusha mugo no by'imyaka atahuriye namba n'ibyo twagiye ducamwo ari karaboneka nuko uvuga yuko tuzo kurara tuti reka tuyabandanye ahubwo abandanye uzosanga mu myaka 15 iba tudira twibaza ku masedamu ya Arusha bigenda byikura byo nyene kuko zangorane zayatuma ngwaze abantu bibuke yuko ari amasezerano y'amahoro gusubiza hamwe kw'abarundi amasezerano y'amahoro n'ugusubiza kamwe kw'abarundi nuko ariko ayo mahoro yabonetse uzosanga n'ibintu by'amahindagurika bikire mu gihugu bica byoroha kugenda bigira inzira bitumbera
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda President Sylvestre Ntibantunganya umutumire wacu ku masezerano y'Arusha agumeho aveho ahinyanyurwe urubuga n'urwanyu kandi President Ntibantunganya basabye kutarya iminwa kuri telefone dufite Dismas. Dismas we.
Yego.
Akabazo kawe.
Amahoro amahoro. Yego jewe ndumvise ivyo mutuna ikavuga kandi akavuga atiyemisha mu ngiro nziza. Rero umuntu atari mu mwandi ivyo amasezerano y'Arusha yageze akamaro gakomeye ku Barundi turaje aho igihugu cari kiri naho kigeze ubu. Ubu abarundi mu moko yabo barabonye ko bose ari bamwe ari bene Burundi ari abahutu abatwa batutsi ko bose bavuka mu Burundi bumwe kandi ategeza kubanamo ivyo rero tukaba turikesha amasezerano y'i Arusha rero ntarandiriye yari integano aho numvise ariko abivuga neza kwa amasezerano y'i Arusha kuko icyo gihe Uburundi aho bwari buri siho buri ubu nivyo yaradufashije kandi bimeze neza urabona ko abarundi benshi bamaze gucijuka badaca ubwenge bakabona ko bose ari bamwe ari bene Burundi yumvikana ko nk'uko yari kayivuga umuntu nk'ubu hariko aba bariko bararuka ubu hariho abatazi na kimwe usanga bavutse nyuma y'uko amasezerano y'i Arusha aza nyuma myaka 12 iheze rero nkavuga nti Burundi nabo kida gihe wasanga umenga Abarundi ntibangana Abahutu abatwa n'Abatutsi aho wasanga nk'ubwo nk'akarorero n'Abahutu badafatwa nk'Abarundi basanga barakimizwa havuga ati rero ubu Abarundi bagiye hano bakavuga bati birakenewe ko amasezerano y'i Arusha ahinyanyurwa n'uruhara rwa twebwe Abarundi twavuga duti twese tugiye kw'inama mugabo atareka ngo ikame kagiye hano
mu yandi magambo Dismas ubwo mu yandi magambo uri mu gice cy'abantu bavuga ngo amasezerano y'i Arusha agume hariko avugururwe mu kinyarwanda niko tuvuga cyangwa se ahinyanyurwe
yego agahinyanyurwa agahinyanyurwa je usinza ku kimuntu wa urabona ko mu bisanzwe bavuga ko n'igisirikare usanga ibito mu gipolisi mu nzego barashyizeho urugero rwaho inzego zitegeza kujyamo ariko ubiravye mu ngene abarundi tubayeho turazinanye ugasanga ko bihagaze ku bwoko n'ibyo bivuga bihagaze ku bwoko igice kimwe gitware umugwi kware cyangwa uvuga percentage ingano y'ingene kingana kuko n'ibyo vikana nk'ubu cyura bugasanga nk'ubwoko ni nk'aba twaza akarorero ni impulsa ni kuvuga ni rimwe kwijana cyangwa bene gihugu dufite mu Burundi muga cyangwa usanga rya rimwe kwijana ntibarifikana no mu nzego nibaza ko byo kinyanyugwa ari nk'abatutsi bavuga bati turafise 14 kwijana bakagera ku rwego rwa 14 kwijana gute n'ibindi yego maho nivyo abarundi bavuze twigumeyo mugari gahinyanyirwa ko mu bice byayo nk'uko urakoze
Dismas na urakoze
yego nange murakoze
ahari president ntibantunganya yagira icyo kunganiraho kuri iyo ngingo
namwumvise ariko ngaha iyo uvuze uti iki kintu gihinduke urabanye imbere ya byose ukerekana icyo cononye uyu munsi kitononye ku muntu gakatwe kiwe gusa mugabo cyane cyane uraba icyo cononye ku gihugu ubu rero je nagira nibutse ndi uraze amasezerano y'i Arusha aho yadushikanye mu by'amahoro hari icyo yononye icakabye nk'uko icyo kibazo uko akivuze ubu ahubwo akiza ati acyo twohindura ntawo tapfuba ngo tukurondere ibiharuro kunuko nuko yogira ati sofatire ku bushobozi bw'umuntu mu rwego urwo ariko rwose ku bushobozi bwiwe gusa kuko icyo gihe ndukira mu bwoko kuko butwa ariko turondera umuti wotuma ibi by'ubwoko bigenda bigabanuka kandi ku bwanje budakobyo gira bigabanuka mu kuvuga rero hagize guhoza kugira ati duhindure uyu munsi nitwoza kugira ngo mu gisirikare habe 85% kwijana babahutu cyane 12 kuri yanga y'abatutsi cyane bangahe turamutse duhindura tukaraba katacyo byonona ku mahoro n'umutekano mu gihugu twogira tuti mu gisirikare zoge dushaka gusa kuko twa tuvuga tuti no murundi bitwa tuvuga ngo no muhutu cyane no mututsi uko biko je ndayibona mugabo rero kirazira kandi guhindura ibintu iyo abantu bari mu kutizerana gukuriho ubu tubanze dutume abantu bogira bakizerana hanyuma ko turaye kuko ibyo avuze ari usaba gushanga arivyo urashaka gusa nk'abana kubwira ati ibyo muri ko muravuga cyo sinjyo biva sinjyo bija birashaka gushika hari nabana twari ko hari nabakiri bato twari ko turaganira cyo mu minsi iheze ndiko ndababwira nk'uko nyene bace bambwira bati nyakuba president turagusodera ati mugabe uri kuyatubwira si kibazo kuri twebwe ati ni kibazo kuri mwebwe mwakuriye mugashikanwa kuri uba mwe bamwe nayo macakubiri ati rero mwogende ibyo mukabyikora mu mwebwe ati mwosanga bice bitera imbere urumva ko wacyahaje ikibazo ubunaho acyahaje ikibazo cyaba bakiri bato bagira bati turiwe damwe bakuru abakuru nabo bakagira bati kuri ubu natwe ntiturizera gusa byo kubyo twubatse hariho araho byashitse
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda president ntibantunganya hari akantu kuvuga ngo umuntu ajye mu rwego runuru abone umurimo uyu n'akazi kanaka bishingiye ku bushobozi none se ubushobozi ntibushobora gutegurwa hakiri kare kubera ibyemezo bya leta ibyemezo bya politiki biriho urugero tuvuge leta ishobora guha amahirwe abahutu leta ishobora guha amahirwe abatutsi bakaba aribo bajya kwiga kurusha abandi hanyuma mu mirimo ukazasanga nibo noneho bayifite yose kubera ko aribo bafite ubushobozi ibyo by'ubushobozi byo ntabwo ari akabazo
aho rero ushite ku itsiso ry'ikibazo buriya muri inzira yo kugira umurundi mushasha mbaye ndareka yuko bwa mbere twokosora iyo byatumye abantu batizera kuko abantu barizeye inyuma ya Macedonia yarusha bumvise yuko kuva icyo gihe niba uri mu gisirikare twa dufise abahutu 50%. Ereka uvuye kubyegereje ubusa hamwe gucira ku 50%, urumva ko ari intambwe ibiteye. Abatutsi nabo bari afite ubwoba bakagira bati abo bahutu nibagira igito bonyene banudushira hehe kubera kuko bamwe muri wagira bati turaze bamwe mu byakoze bibi kuko rewa bakoze bibi nkuko ari naho tubakora bibi bakagira bati turaze ibyakozwe bibi ubwo naho tabashaka kutwihora hanyuma hacyo kintu cyukugira cyo nokwita mu gifaransa equilibre yo equilibre rero iraza idukiza twese ariko ushaka gukosora rero utangurira naho kwikita ukaraba yuko umwana w'umurundi wese hariya ku mitumba yiga neza bose biga mu buryo bumwe bakagira bakaronka icyo bita mu gifaransa opportunité imwe mu kwiga nico gituma rwo kwishyira neza ibi bintu turiko turahindura mu nyigisho z'igihugu ibi byerekeye école fondamentale école post fondamentale kugira ngo turabe koko kwizofasha kugira abantu bumve ko bagenda koko bafashwe kimwe umuntu gusa akaje imbere kubera ingufu yashizemo kubera ishaka ryo yashizemo kugira aronge amanota meza bigenze gutyo rero inyuma urashobora kuvuga utihenda uti tuzora dufata umuntu kubera ubushobozi bw'iboko twamahaye bose opportunite zimwe hamwe wese kubera ko yabyitayemo yagifashemo neza akagira ashitse aho rero n'undi kuraba mbere kabwirwa kwa rw'urundi muze muraraba ibintu mu gihugu ari byejo bizoba tuba mujahawe na gusumbya uko biri nukwigishwa neza nukuvugwa neza nukuraba yuko dukoresha uburyo bwa leta cyangwa ubundi buryo kugira ngo tugende dutuma haboneka akazi mu gihugu n'ibyo bibazo bitatu bogenda baraba nyirate kuraba ngo dumuhutu nagira mbaze hari umuhutu aragenda ku isoko agenda agaragaza ubutu bwiwe gusa hamwe ngo ashobore kugura ikiro cy'ibiharage ngo amenye uko ari umuhutu baraba abo mufuko icyo atwaye hari umuhutu utaragenda ko wagenda agaragaza ubututsi bwiwe baraba icyo atwaye cyangwa umutwa baraba icyo atwaye agize icyo bisaba mu mufuko ndacubagwa ngo ni ukuri gicanye kiriya nicyo gituma mu byo dukosora twokosora kugira ngo abantu bose bashobore kuronka ubwo buryo bwo batuma bashobora kubona ko bizununura koko aho niho hari umugambi mukuru mbere wotumye abarundi tutama muri nankana tugira nyine tubona tuti icyambere twoshyibere ni iki
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumire ni president Sylvestre Ntabantunganya ku masezerano yarusha yujuje imyaka 17 ejo kuwa mbere kuri telefone dufite Jean de Dieu
ego ndabaramukije nyakuba umunyesha makuru ndaramukije na nyakuba president Sylvestre
yego kandi
wibuke yuko Jean de Dieu urani
na bikurikiranye neza ico kiganiro ni ciza cyane
yego
kitubwira ku byerekeye amasezerano yarusha naho hariho bana benshi bariko barakura ubusanga batazi icyo amasezerano ari cyaricyo rero je nashaka kubaza mbega ayo masezerano yarusha kubu bamwe bavuga bati ahinyanyugwe abandi bavuga bati ntahinyanyugwe ariko abari ko baravuga ko yohinyanyugwe bakaba bari kubabizana muri no nturekano rwa ntiyibya politiki hamwe usanga barahunze abandi ugasanga batabonana neza bari ngaha mu gihugu none ntibobanza bagatenyenya gatoyi bose bakazobanza bagahunguka bakaza bahunze bakaza ngaha mu gihugu hanyuma bakabona kuyahinyanyura bose bari hamwe babyemeranije n'ikibazo cyanshare icyo
ye reka president Ntibantunganya gusubize
emwe je no bayo uko avuze neza kuko buriya ntawuvuga kuvuga ngo amasezerano yarusha nashobora guhinduka yo ariko arihenda kuko nayo nyene uko yanditse aravuga gushika uyu munsi ingene ashobora guhinduka akavuga ibyanjye negwa bitizo kuboneka mu nama shinga mateka kugira ngo ahinduke birashoboka kandi uko umuntu ashobora kugira ati kugira ngo ahinduke reka tubaze abarundi bo bene igihugu twabaze icyo azimvira ko inizo atisha muri referendum ariko rero ndikumenya kandi ari nacyo gituma hari n'abanyapolitiki nzo bituma hari abantu bagira politiki baraheza bwa mbere bakagenda bakaraba hirya no hino ingene ibintu zohinduka nagira ndabe nk'akarorera bakurikira mu by'Ubufaransa uno munsi Perezida Macron ariko ashaka guhindura ibwirizwa yerekeye akazi mu Bufaransa bazora ibyo amaze iminsi agira amaze iminsi ahamagara abakuru mu masendika ahamagara abakuru mu migambwe ahamagara hirya no hino kugira ngo yumvirize icyo ivuga ko cyane mbere kugira ngo abumvishe icyo yipfuza gushika ko bagishigikire inyuma amaze gukora gutyo araheza akagira ati abene gihugu barafise ababaserukira abaserukira bakorera mu nama nshinga amateka ukagenda ukababaza nkabo iyo ubonye ari ikintu gishobora gikenewe cyane gikomeye kugira ngo kigire inguvu urabaza na bene gihugu aho naho ngiye kubabaza ukabanza ukaraba yuko wabikoze mu buryo butuma atavuza kwidodomba agira ngo jewe ibi bintu bakishije mu nguvu siho narimwe kuko rero tufite impunzi zagiye hanze kubera iki kibazo turimo uno munsi je ndabona yuko byo bavya dukuri nguvu twakora tugashyiramo inguvu izo mpunzi zikaza hanyuma zije tukaraba tuti mbega ibikeneye guhindurwa n'ibihe bikaboneka bikumvikana abantu bagavuga ibyo ari byo hanyuma umukuru w'igihugu kune wabibazwa agaheza akaraba ingene agenda abaza hose akaraba imigambwe iri mu nama nshinga amateka akaraba imigambwe mikuru mikuru iriyo iraboneka akayibaza akaraba imigambwe yindi iri mu gihugu ejo ishobora kugira amajwi akayibaza akaraba ababandi barundi mu yandi bashyirahamwe barimwo akababaza akaraba abantu bihereye imana akababaza hanyuma akagira icyumviro aronse akuye muri iyo migwi iserukiwe nabo usanga iyo migwi yo nyene yashyize hejuru akamaze uko ijambo azoza kubwira abanyagihugu ababaza rizoba ryagiye mbere ishise inguvu zikomeye aho byoshobora kuzodufasha icyo kima guhinduka cyose kigahinduka tubwira tuti abantu kizoshika bizeye ko kije kurondera ineza y'igihugu cyose kitavye kurondera ineza y'umuntu umwe cyose kitavye kurondera ineza y'umugwi umwe dutuza kurondera ineza y'igihugu cyose
ijwi rya Amerika president ntibantunganya nk'ubu ngubu duhereye kuri icyo kibazo cy'impunzi ntabwo twakwirengagiza n'abantu bishwe none n'izi ndyane zose za politiki z'impagarara zatangiye mu 2015 mu Burundi ubwo nta wahera kuri ibyo bibazo byose akavuga ati burya amasezerano yarusha nta mahoro yazanye
oya amahoro yera yazanye n'ikizerekana nuko usanga ikibazo abantu bagenda baharira ubu bagira bati mbega ikibanza tw'amasezerano yarusha n'ikihe hagasanga bose nta numwe yaduka gira ngo ayo masezerano ntacyo yamaze reka tuyakureho umvirize abavugira inzego za leta niko bavuga abavugira umugambwe uri ku butegetsi niko bavuga abavugira abavuga ati tuvuga rwe na leta niko bavuga nta numwe yaduka avuga ngo aya masezerano ntacyo yamaze reka tuyakureho icyo ni cyambere gihuza abantu icya kabiri harashobora ko ari mu masezerano yarusha ibyo twumvikanye bitarashikana aho twipfuza ndaguha karorero nko gushyiraho ibyerekeye kurondera ukuri no kunwanisha abarundi dushingiye ku byo igihugu cyagiye kigira mu ngorane uwo mugambi ntiturawuheza wogenda ukabaza musenyeri arongoye urya mugwi uti mugejejehe yukubwira neza ahageze ibyo amaze kugira ko ibimugoye n'ibyo yipfuza ko yofasha kugira ngo ibyo hangiro twamuhaye abone ko arishikiriye wogenda ukabaza n'abandi uko ndakurashikiriye impunzi nazo rero ndakubwira cyo ndarabaye impunzi cyo cyo tukibajije ukibajije je iranyura aragucishura impunzi imaze kubona yuko hari ikintu mu gihugu mucayitumye ihunga kiho byarongishu nturinda kuza kuyibwira ngo taha ahubwo iragutanga mbere ikagufata giturumbuka nagira ndo guha karorero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. President Dadai amaze gutorwa, hanyuma inyuma hagatorwa depite benshi babe mugabisa bajya Claudine uzobaze abantu bazogeje batohoze ingene impunzi zaciziza ari nyinshi zitangura gutaha mbere ikanaturengera bikazana n'ingorane ingine twayura twebwe nyine mu banyapolitiki. Jewe ubu umunyapolitiki nawe agira politiki uri impunzi, ugutaha kwawe biva ku kugenda ubona ingene ushobora guterera. Hari abagira bati ngiye ndashobora guterera ngiye mu gihugu nkavugira ahabona nkavugana n'abandi bakambona bakanyumva, hari n'abandi bagira bati reka ndindire nzotahe meze nk'umwana agira urya biba bigize ashobora gushika abo nawe ukamye yuko abenegihugu izo ntumbero bufata bagenda baziraba. Hari wagiye kubabarira kubwira Dadaye mu 1993 bamutora ngo waragize ntari gutaha mu 1993 ngo kandi bagaza atari bwaheze ikibazo cy'impunzi eka ntakimubajije ahubwo wagize ati wagize neza. Urumva rero aho abantu nabo nyine nuko barashishoza neza na cyane cyane uri indongozi ntufata ingingo ntufata intumbero ituma wa wundi agenda kuraba hari icyo agira ati uriya muntu ari mu nzira nziza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uruhare rw'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu Burundi, amasezerano yujuje imyaka 17 ejo kuwa mbere. Umutumire President Sylvestre Ntibantunganya. Kuri telefone dufite Bruce. Bruce we?
Oui, ndabumva.
Akabazo kawe?
Yewe, ndamukiriza umutumire.
Arakumva rwose.
Nagira namubaze kwanza ikambere kubera iki ayo masezerano misi yose muri politike ariyo baguma bitwaza cyane kandi agaca abera intambamyi twebwe urwanda.
Yee, ikibazo kigufi gusa
nabanasigurire namuciriyemo.
Yego,
nabanasigurire ingene abera urwaruka intambamyi
twebwe batubera intambamyi kubera kuko twebwe twarutse ubu nimwikoma dusigurira igituma ayo masezerano misi yose muri politike muguma mwitwaza mwitwaza. Nicyo gituma rero mwarimu akwiye kuhindura ibintu mwarabikeneye byo tworeza twegugwaruka kugira ngo ntitugume tugwa mu mitego yanyu ibyo mwashyizemo mwayo masezerano ya Arusha.
Bije ku mirindi ibyo bintu bitakorohereza, bije ku mirindi uvuga iti iki n'iki n'iki, ni hamwe navuga nti ntihagire kuza kuvuga tudiri bitumvikana uvuga uti iki twegugwaruka kiratwononeye.
Oya birimo murazo bisoma kandi muze
badusigura makuru toki
twebwe birimo urazo bisoma nawe
cyangwa
urusigura. Oya urega cyaza kwisoma nuri ko bivuga vuga uti niki hanyuma nanje usabe ko ngicho takivuze ko
sawa hama ikigira kabiri.
Oya Bruce we, Bruce
alo,
banza udome ko urutoki ikintu wowe nk'urwaruka kikubangamiye mu masezerano ya Arusha.
Cyo ikimbangamiye icambere simbona ukuntu mwayo masezerano nimba ahari ukuntu baba baratunganije neza ibyerekeye urwaruka mu Burundi hama bagaca bafata ukuntu urwaruka batoruha inyigisho nziza ubu ukazibona urwaruka rumwe rumwe rwitwara uko rwishakiye n'ayo mwayo masezerano izo nyigisho nyimba arimo ni bantunganya batoye yoba yateye
katomora neza. Oya nakubwiye nti tudu umunwa kandi ndagukundiye kuko ndandiko ndagukorera nabi kandi n'ugukira urwaruka mfise aho kugufasha gutegura akazoza kawe neza nyereka masezerano ya Arusha ahanditse inyigisho mbi zononera urwaruka nyereka uti ngaha niwe umaze kuyasoma atari
Bruce. Mu yandi magambo nimba ngukurikira neza ntabwo nta ngingo nimwe ubona koko yanditse ivuga ngo urubyiruko rukwiye kubura amashuri, urubyiruko rugomba kubura akazi, none twebwe abanyapolitiki ibyo byose tukabyikubira mu masezerano ya Arusha birimo.
Oya abanyapolitiki bo nyine barazi inyungu zabo, nico gituma baguma n'ubu baguma babyirukamwo igikoma komanye cyose uzawumva ngo amasezerano yarusha mugabo gahiga inyungu y'ugwaruka muri ya masezerano ukayibura.
Bruce urakoze, reka turebe ukuntu na president Ntibantunganya dufatanije byibura president ntibantunganya yagusobanurira impamvu amasezerano yarusha ari urwitwazo buri gihe ari byo bintu bihora bivugwa n'ukubera iki
oye uwo jewe ubwami nabya ndamushimira nahatabe mikuru toki kuko arashobora kuba afite ingorane kugira ategere neza ayo masezerano yarusha buriya amasezerano yarusha ari mu bigabane bine ikigabane cya mbere cyerekana inkomoko y'ingorane y'amacakubiri y'indyane zabaye mu Burundi kuva kera twikukira mu kigihe twayasinye igice cya kabiri cyari cyerekeye ingene igihugu cyotunganywa mu nzira ya demokarasi igice cya gatatu cyerekeye ingene inzego zicungera amahoro n'umutekano mu gihugu ziyumviriwe zotunganywa kandi zokora hari igice cya kane abantu badakunda kuvuga kandi kuri ubu aricyo cyishura icyo kibazo uwo mwene wacu uwo murumunanje ndibaza ko ari murumunanje angana n'umwana wanjye ariko aribaza ni ikibazo cyerekeye uguteza imbere igihugu mu byo itunga ry'igihugu n'imibano l'économique et le social aho rero koko mbaye nkawe ugiye kureba abanyapolitiki nibake bavuga bagenda bibutsa ibyari byanditswe mu cyo kigabane cyo gitona mu gihe namubwiye kare niba yumvirije ziburiya ugwaruka mwogenda kurabe tuko turavuga yuko ko tugenda dushira ingufu nyinshi no gushaka kwinshi mu bituma mwebwe mbona ko mutera imbere mukabona ko mwakuze mwigishwa neza kuva mu mashure yo ku ntango gushika muri za kaminuza kwigishwa neza birafise ico bisaba mu bushobozi bw'abarimu mu kubona amashure meza n'icyabo mu kuba kubicaye neza mu gushobora kubona yuko uko kwigishwa kubatuma mushobora gutera imbere mu gihugu cyanyu mugabo kandi mushobora no guhiganwa n'abandi kuko ubu turi mu isi y'uguhiganwa hari nakubwira bati sindi ko ndiye ngo nzokore mu Burundi gusa nzoshaka gukora no muri kano karere ngende mu Buganda nkore ngende muri Tanzania nkore ngende muri Kenya nkore ejo bundi hari umuntu aje kumwa ngaha muhira acambira ko umuntu yaraza kumwa ubu yagiye gukorera muri Kenya urabyumva kubera yuko yarose ubwo bushobozi hariho ikibakabiri nukumba bafite amagara meza kuko bafite amagara meza ibyo tutiriko turavuga n'uzoshobora kuza kwiga waraye ubusa ufite amagara mabi ajegajega ngo nigukundire icya gatatu rero ni ingene baba ariko arategura ingene haba ugutunganya ubutunzi bw'igihugu ku buryo bagenda bashinga amahinguriro ibindi bikorwa bituma ayo mashure muyahejeje mufite amagara meza muronka naho mukora icyo nico ugwaruka goja ko agiye rero mu kigabane kigira kane cyo Macedonia yarusha yoraba ibyo byategekanijwe hanyuma mbere akaraba uyu munsi inyuma y'imyaka 17 icyo byashitseko niba byarakozwe cyane icyo inyanyugwa kugira koko ubwo gwaruka ari karavugira kandi ndamwumva neza ngaho nago rubone uko ya Macedonia yarusha ari karufasha kugira ngo rubondi iyo riko rurava cyane cyane niyo riko ruraja
mu yandi magambo kandi na Bruce yabikomojeho amasezerano yarusha ntabwo yigishijwe mu rwaruka uko bikwiye
aho rero ndashobora kuvuga nti arafise ukuri birashobora ko ari ibintu byagumye gusa mu banyapolitike nibigende bisigurwa neza iyo bisigurwa neza ngo umuntu wese yumve erega yo nakubwira n'ibyo wa murundi mushasha kuri ubu agira ati izo kugenda muvuga iby'amoko ndacyo bivuze nakubwiye ibyo nigeze kubwirwa n'abakiri hato ngaha duhuriye mu nama bakambwira bati abantu ba kera kidi wa kera cyane ngira ngo abantu ba kera mwazingamitse ni mu mwazingamitswe n'aye macyakubiri ubwo kandi n'ugwaruka ruragaba harashobora ko nabo ba kera bashobora kuza kuzinga bikugwaruka bashaka kurusubiza muri ibyo bihe bya kera kandi ugwaruka ahubwo tuza gukora turaba tururanisha imbere gusumbya imbere gusumbya inyuma nitugende bibire tuvize turara inyuma gusa turaba imbere Yego.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri Isanga. Kuri icyo kintu cyuko amasezerano ya Arusha yihereye mu banyapolitiki gusa, ndakeka n'uyu nduwayo Edouard ari byo akomozaho avuga ati iby'amasezerano ya Arusha nta numwe azigera bishobora, kuko uwuzoza atwara wese azokora nk'uko abandi bakoze canke bariko bakora. Ahangaha president ntibantunganye wabavuga iki?
Yaba yanonzwa cyo kuvuga dadire kuvuga kare natomore azoza akora nk'uko abandi bakoze. Ega iyo uri kuravuga nuzura korekezo za ba je ndashaka yuko umuntu amvuze muri politike. Kandi no mu kirundi turabivuga, iyo wagiye kwa naka akakwakira akagukwa kumugasangira akakubwira ati niwataha ugende uritsitaza utabanwa mvuye kwa banaka bo mvuye kwa naka. Aha atomoya ati wewe umunyapolitike witwa ntibantunganya ubivuga uko cyane agatomura neza ati wa mugambwe naka ubivuga uko, kuko abivuze gutyo wa munyapolitike yavuzwe izina araheza kamenyera mwishura, wa mugambwe yavuze izina umwe washira imbere uyu munsi awurongora uyu munsi araheza kamenya ingida mwishura. Urero ba abo nabandi bakoze uko nabandi bakoze uko aho nagenda mubwire ubu yabajije kibazo ahitondere. Hari gihe twari mu nama ngaha Bujumbura turiko turavuga ibitekeye ibiza bakaboko abantu bakoresha nabi uburyo bwa igihugu uburyo bwa leta cyangwa biba leta abanyonye nuko tubivuga mu kirundo ubu. Hanyuma avuga ati mbe ni kuki hari mu nama nkuko araduka uwo muntu mbe ni kuki ubu ibyo tubunyongeza umengo murabiko cyane kandi ari ibintu byatangiye kuva kera. Mubwiye nti mbe none ko agiye muri politiki y'umushasha ni nabagiye ntibantunganya muri ya myaka ibiri nari perezida w'igihugu hari ibyo nakoze nabi none uzoza gusigura muri kurakora nabi kuko nanjye nakoze nabi. Uzoba wihenze none uzoba waje kurondera ari amaji y'ubwira abanyagihugu kubera iki waje kurondera kugira ngo ukosore ibyo abandi imbere yawe bakoze nabi. Umunyapolitiki w'uno munsi rero ukabona kuri aya masezerano ya Arusha hari abakoze nabi ubwa mbere hoho badome ku rutoke. Kuko turashobora kuvuga abarongoye Burundi kuva amasezerano ya Arusha ashobora kugikuma perezida Buyoya hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ushike bibiri na gatatu perezida Ndayizeye hagati y'ibihumbi bibiri na gatatu ushike bibiri na gatanu perezida Petero Nkurunziza kuva mu bibiri na gatanu gushika uyu munsi avuze ati ba muri abo batatu ninde agende mu nama nshingamateka hariho Ngendakumana Leonce ni nawe mbere yarongora inama nshingamateka igihe yemeza ayo masezerano. Inyuma ahavuye haraje Yohani Minani. Nyuma Yohani Minani haraje umupfasoni Imakire Nahayo. Inyuma y'umupfasoni Imakire Nahayo haraza Piyo Ntazo hanyuma. Inyuma ya Piyo Ntazo hanyuma ubu hari Pascal Nyabenda. Uwakoze nabi kuri ayo masezerano muri abo akayaca kubiri ninde nadume ku rutoke cyumvikane. Agende mu babaye ivyegera by'umukuru w'igihugu aze kuri Ndayizeye ace kuri Kadege aje kuri Ngenze Buhoro amanuka inyuma y'amatora aje kuri ba Alice Zomukunda aje kuri ba Nduwimana Dr. Nduwimana aje kuri ba Yves Sayingufu ba Rusikiri ba Antisezerana ababaye ibyo byose mukuru w'igihugu ashike no kubuno munsi abatakiza ni bande avuze gutyo akatomora neza uwatayakurikije bimuha karyo ko kujya kwisigura imbere y'abarundi kuko atita kwisigura imbere y'abarundi atayakurikije aduha icyo yodo ni y'abarundi. Hanyuma kandi akagira n'icyo afasha kugira ngo twongere kubandanya neza ni naho mbere niyo uri kuravuga uti hagira ibyo duhinyanyura biheza bigategekwa neza gusunzuka gihuti harya byagoranye kubera iki kimeze kunuku nuko mwashaka mubaze ubyo yarabirimo ababwire kubera inziki zizirimo ngire zamugoye iyo nti nashaka uko uyu mwene wacu
yitwa Nduwaye Edouard
yo heza agategera neza n'abarwarwa ko kuko ndivuga bwa kintu bwauka
Ndadijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga amasezerano yarusha amazi imyaka 17 ariho ese yagejeje iki ku Burundi n'iki kitakozwe n'iki cyakozwe kuri telefone dufite Leonard we
Hello
akabazo kawe
yego ndabanje kubaha mwiriwe ndamukiriza no mutumire mwadutumiriye
arakumva rwose
mwiriwe Leonard
kubijanye n'amasezerano y'Arusha jembo n'umengo ntacyo bakwirirwa bayahindura ko kubera yuko none igihe bazoyahindura twebwe Burundi bwejo bazaba bariko baradufasha iki mbega igihe boyahindura ayo masezerano y'Arusha n'ibihe nyungu dushobora twe kuronka twe turiko turakura ubu cyangwa n'ibihe bihombo dushobora kubona urakoze
ye president ntibantunganye reka gusubize
urumva abuze muri icyo no kwita icyumviro cyo hejuru tuyakoreko ariko ntawe takuva mu nta kintu kitakugwa ko uya ahubwo ikibazo kiza ko bigenza gute nakubwiye yuko ugiye kurabwirwa shingiro dufite uyu munsi nibwirwa shingiro byinshi byavuye muri aya masezerano ariko nawe takuvuga ngo ibwirwa shingiro nishobora gukogwa ko jibyo cyangwa guhinduka yategekanya mbere n'inyo nishobora guhinduka ubu ndakubwiye je ndi bato yuko hari ibintu mu bifashingiro ubuze duhindura no munsi atabo kwanga none tugiye nko kuvuga tuti duhindure aho inama nshinga amateka na ngenguza amateka batorera ibyirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha aho kuyatora mu kwezi kw'icumi kandi tukari mu kwezi kw'icumi ariko nta na hamwe kuva tubyandika ndigira abana bitorwa mu kw'icumi byamarisha mu kw'icumi na kabiri mu minsi ibiri ya nyuma mugabo ubikaba irishira hamwe ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko n'Uburundi burimo mu migenzo yaryo amabwirizwa agenga amafaranga ikoresha atogwa imbere y'iteriki ya mbere y'ukwezi kw'indwi cyo kugihindura ndareke cyo konona ubuze uti hari ibintu bibwirizwa shingiro byategekanya ingendo muri bigo twagwa muri za ntwaro fata kibanza z'inyuma y'amasezerano byarakaye igihe ije turashobora kuvuga tuti ahubwo bikuremo ari nakubwira bati turashobora kuraba mu gifu cy'imibiri rimeze mu nzego zimwe zimwe urwego rujejwe ryo gutegura amatora inyere byogenda cyayivuga nico gituma nibaza ndi burya igihambaye kugira aho uhagaze tukuvuga ngo ndase cyangwa yikoze ngo ntakuza guhindura oya uragira uti bikenewe ko duhindura tuje hamwe tubyumvikane n'ingoga imire tubigira ereka biroroshe je nararaje igihe ubwa mbere tugitangura kwiyumvira amasezerano y'Arusha kuganira aba bakiri batubana bakiri batubavyumve igihe natangura kuvuga nti tuganire hagati barundi bose hagati y'imigwi yose ya politike n'imigwi yagwanirimwo naratutswe ndakubwire ngo ntibantunganya ngo ntabandavugira atari ya mihari atakindi gendera ko atari ingenga bitekerezo ya genocide niko bavuga ngaha iyo bavuga yarinde yari send tested yari FNL hari n'abakwegera kwa kwa za Frodebu n'ibiki bakavuga ntituzokwigera tuganira nabo bantu bakadadaza mugabo inyuma habaye umuprezida kuri ubu yiyumvamwo gusunza baragiye mu byo biganiro
uwo muprezida ni nde
rero iri kuragiye kuganira uraraba uti inyungu y'igihugu iri hehe
president ntibantunganya wabwiye abandi ngo bajye badomakuru toki uwo muprezida biyumvisemo bakajya mu biganiro ni nde
wankuye prezida buyoye
kandi yagiye ku butegetsi yakoze kudeta
ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi mu 1996
Yeah,
kuko inyuma washaka kubyire. Inyuma jewe nari imbere nkiri inyuma mukuye kugira nyumviriye yuko kosaba nk'abantu muri Sanegidio.
Mu Butaliyani.
Kubera ibyo bari bashoboye gukora muri Mozambique. Bafasha umuhari wa Frelimo wari ku butegetsi n'abawugwanya muri Renamo kugira ngo agerageze kumvikana akabishikako. Nari nababwiye ntanguriye mu 2025 muze muraraba kujya buryo mutobukoresha ngo mudufashe natwe abarundi. Buriya rero inyuma yaho Perezida Buyoya ankuriye ku butegetsi yaciye atagura kuvugana nabo muri CNDD, muri CNDD yitwa CNDD cyo genere bwa CNDD FDD iciye isanegidio. Isanegidio naho aritanguriye kuri iyo nari nababwiye ubwo cyo tabivuze ngaha ariho bavuze urwamo ariko ubwo ndaguye ndagarutse na buryo yamaze kuvuga bamaze kumenya ko arabari kuraganira hariya byaramugoye hari abantu mu mugambwe wiwe mbere no mu gisirikare cyo gihe bagize bati ibyo kuragira si byo ariko ndibaza yuko ubu ugiye kuraba atanuma kivuga ngo byagira bo si byo hagiye kuvugana nabo bantu urumva rero mvuga turabakiri kare iki yungi gikeneye tukagikora n'ingoga atabantu biratwara ubwo twagiye kuganira ngo ibyo twagiye kuganira kwenda kuganira abantu bamaze gutikira. Hamaze gutwa abantu bagira ku 300,350 habereye tubyumvira arindira none bwa buntu bwacu buri hehe tumaze kureka ingada nk'izo mu zipikire hamwe ngo tubimo tujye kuganira.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumire ni President Sylvestre Ntibantunganya kuri telefone. Emmanuel we uvuge cyane kandi nturye iminwa. Bandanya.
Ndaramukije umutumire.
Ndakumva mwaramutse neza.
Bwa mbere na mbere ndabashimiye ko mwagize ikiganiro ku masezerano ya Arusha. Hanyuma iyo myaka yose amaze vurema jewe kubaco kiwande masezerano ya Arusha ndayashima gose. Iyo wajya mu Kirundi rero tuvuga ngo nta byera ngo se nashoboka yuko mwizizwa mu masezerano ya Arusha harimo ibintu abanyepolitiki badashobora guhurirako ukaba ngo umunyagihugu muto muto ukwibuka amasezerano ya Arusha wovuga n'ingingo n'imwe w'ubuzimu usanga atanumwe naba bato bato babiri mizi nashobora kukubwira ikintu kiri mwajya amasezerano hanyuma rero tuba twumvise imishwano hagati y'abanyepolitiki wumva ngo mu masezerano ya Arusha ngo handitse ngo tuzatigeza bidusigurira batatubwira ngo tuje mu ibarabara tutazi n'ikintu turiko turaharanira hanyuma amasezerano ya Arusha rero yabye intwaro zabaye imbere yuko ayo masezerano ashinywa zose turapikaya ni benshi bapikaya ukuntu zagiye kugenda tugaho kuva mu 2005 gushika mu 2010 ibintu byagenda neza ibintu byagiye kuyangara ubu nyene mu 2015 bavuga ngo hari ingingo zo mu ibyizo shingiro no muri icyo tegeko cy'Arusha zarenzwe uyo ngo cyari ikirigo cy'umukuru w'igihugu ibyo nka twebwe hari ibyo tuzi ariko baharira kuri turiya ngingo zibiri zopfuzanya nabyo tutawuzi birashoboka n'abanyepolitiki bo nyine ubwabo bashobora kubona bati iyi ngingo iteye amakenga bagaca bajya hamwe bakayiganira rero mu gihe ari ikintu kimwe kiri hagati kirimo amatwaca hagati y'abantu babiri ikintu gitatura abantu n'ubutungane harishyira ariho sentare kireze kubona igisubizo shingiro n'amasezerano ya Arusha mu gihe hari ikintu bapfuye bakuye kwihamagara hanyuma ikabacira urubanza urubanza ikiye tukagwemera wese kuko ni sentare ibintu byose byo mu Burundi tugizwe n'amatati bikemerezwa n'isentare ni kugira ati wewe uratsinzwe nawe urapfira kandi ubwo ntibapfira Perezida yoba agaya mu izi wa shingiro atose yarabore abishyira ahabona atosanga kugira ngo n'umuzuye muri famiye yiwe atashobora kubihurizako
uravuga Perezida Nkurunziza
oya uyu Ntibantunganya nimba hari ibintu yoba agaya muri birya
hari izo navuze ngaya jyewe wumve
nimba atatubwaya papa
nibyo shingiro ariko nakubwiye jyewe ngaya
Nabiko matora muri dendele kenze
yego ariko rero uvuga wanzura
yego uyu mu president nyine yarasoko kwa matora afuka kwa ringi ngusare eto bizwa kigiro n'amasezerano ya Arusha ari ari twohenda
ye Emmanuel reka gusubize ye urakoze
ariko ndiye kuze kuri ubu cyakintuma nawe nyene aronje nyishu ati burya kumenyekanisha amakuru mu gihugu ntibyoroshe kuko ngubu iyo byagenda koko nyide bibaza ariko arabaza ku cyodoje kuki ku Macedonia Arusha ntaba bibaza kuko koko haba harateguwe kuva kera nyene bisigugwa ariko ndimuka yuko no muri cyo gihe hari koko abagiye mu gihugu hagati bakagenda basigura ibitari bike muri ayo masezerano nagira ndamubwiye yuko niba twarashoboye kuja mu mu matora yo mu 2005 tubikesha ibintu bikomeye mu buzima wa kino gihugu cyambere nayo masezerano y'Arusha nyene kuko yatumye mitima y'abarundi hagaruka kwizera niyo aba yarabikurikiye igihe hashyirwa umukono kuri ayo masezerano abantu benshi ngaha mu Burundi ngaha bagira bati mbega yemwe birashika koko baryanya politike bumvikane bumvise ko twese ku masezerano bagashira ku gikumu benshi barihukije nico gituma n'abari bashize ku gikumu bagonanwa bagashira ko ivyukwifata bino bita mu gifaransa reserve inyuma bagiye biyongora buhoro kuko ataronka aho abicisha ugiye kuraba ico abenegihugu bari barindiriye ica kabiri catunye amatora yo mu 2005 aba ashoboka neza kiri kwa masezerano nyene kuko ari hategekanijwe ingene inzego z'umutekano ziba hanyuma bikaba kandi no ku masezerano yo guhagarika intambara yari yabaye hagati ya leta fata kibanza yavuye muri ayo masezerano y'Arusha n'umuhari CNDD-FDD byatumye duhindura ibitari bike byinshi mu gisirikare ahandi bitavugwa hamwe twemeza yuko mu gisirikare cy'u Burundi hatizo kuba ibiharuro bya 50% by'abahutu n'ibya 50% by'abatutsi ituma ayo matora aba abantu bizeye ikindi nanavuze ngo bibiri hari n'icya gatatu nuko hariho abarorerezi muri ayo matora bari ngaha bamwe bari baje baje gufasha gushyira mu ngiro ayo masezerano abandi bakaza gukurikira ayo matora ingenaba ibyo bituma rero dutera imbere kandi bazi yuko ngaho rero ahubwo ibyavuze aho tubihurizako yavuze ati muri 2015 wari wagiye kwitoza hanyuma urasokora ngo arizo masezerano y'Arusha si ibyo oya hariho ibindi bintu byinshi byabitumye kuko ntibiri muri iki kigo kiganiro niho birambira ko ibyo kumenyesha abizi iyo bintu bitari mu kiganiro n'uza kubijako niyashaka arasaba ikindi kiganiro kuri ibyo cyangwa azondondere murashobora kumuha telefoni azondondere ivugane neza kuko jewe sinshaka umuntu agenda avuga ngo bambiye uku nk'uwo ashaka kuraha telefone yanje urayifise aca telefone yashaka jewe nyine nshya ndamwitelefonera tuvugane neza kandi ndatwe tuzoyaga tuvikana
ubwo ubwo na Innocent narumva nimero ya Emmanuel arayishingura neza hanyuma tuze kumuha nimero yawe
yego
noneho ndabona igihe kirimo kigenda nshuti z'ijwi rya Amerika na Perezida Sylvestre Ntibantunganya umutumire wacu hari umuntu umwe witwa Pascal utegereje kuri telefone nagira ngo musabe abaze akantu kagufi cyane none na Perezida Ntibantunganya amuhe igisubizo kigufiya ku buryo bwumvikana Pascal
yego me
akabazo kagufi cyane rwose
iyo ngoma kumubaza mu bisanzwe bagiye Arusha na Perezida Buyoya yarimwo karagatsiko k'abantu bati abo bantu barabona ko bari bacaye mu kigiye abanyagihugu by'ukuri ibyo biyumvikaniye iyo Arusha n'abantu 30-40 yoza nta kamaro bifise ubwo nibivukugwemo tuje mu by'ibwirwashingiro ryoryo abarundi bose iyo bakagira bakwirije imyaka baragiye abo baratora ati yego ibyizwa shingiro nikore ayo masezerano y'Arusha ako gatsiko k'abantu niko bamumva bita mu kinyarwanda bagiye bakabesha ibyo babeshanye bitubikeneye ari ahubwo nk'abanyagihugu dukeneye ibyo twitoreye ibyo twemeje mugo bareke kuguma bahendahenda kuko nibyo bihari nuko babeshanye bamwe baharura ngo ibiringo by'umuhungu ngo bamwe ngo ntitwamutoye babandi ngo mwatoye n'abanyagihugu urumva ibyo iby'abanyagihugu tutitoreye nibagende bo bavyihere ibyo bumvikanye tukabyemeza nibibe ari byo bijya mu ngiro nibyo bihabwa icicaro cy'iri ibyo by'amasezerano ya Arusha nibigikenewe kugi gikenewe nibyo abarundi twiyemereje murakoze
murakoze Pascal reka president ntibantunganya gusubize
mu kirundi ijambo agatsiko n'iribi mu kirundi nitwo rikoresha yo mvuga ati uwo mugwe abo bantu kwe kuko agatsiko mengo nabantu bagenda bakihisha amagafuka fuka ibintu bibi bata kugira ndi bata yuko abagiye Arusha batagiye kugira ibintu bibi kwa twi yoba yihenze yo ururimi rwa rumugogo warumugoye ibagiye kugira ibintu bibi barashobora kuba bayi haraho batashikije kuri ubu kandi birashika umuntu yamara umuntu cyo gituma nayo masedono nyine ategekana ingene ashobora kugororwa ica kabiri yavuze ati ati tubahe ibyo twemeranije aha turi kumwe kuko ndi umurundi nkawe n'umurundi nkanje ibwirizwa shingiro ariko aravuga byo mu 2005 jewe ndimubariteguye kandi narabitoye kandi ndituza ndashigikiye ko ryo kuba hari kubahirizwa kuba ku ngingo yaryo ya mbere ushika ku yanyuma aho turi kumwe ica kabiri hageze yuko ryo hinduka namubwiye ko hari nk'ibyo byemo nabishobora guhinduka na akarore kuri byerekeye ingene hotogwa amafaranga leta ikoresha twubahirije amasezerano yuko byo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubundi burimo ngico n'ikintu cyumvikana hariho n'ibindi mbere ushaka gushaka byumvikana abantu bagiye inama koko ntangorane naye cyo kugira ngo abantu bataguserukiye ngo bagiye hamwe ari itonda amasezerano yo guhagarika intambara yashitwe ko umukono n'uwaserukira umuhari CNDD-FDD nyine cyo Petero Nkurunziza yashitwe ku mukono mugo ntibahamagaye abagwanyi bose ngo nimuze mushireko none hari wazeki kugenda inyuma zo kuvuga ngo aha warihenze oya nuko turemera yuko kandi mu bya politike hariho abantu bashobora kugenda bashyira baserukira abandi nahari ahari ubu arazi yuko afite mutandiye muri iyo komine yiwe niba ari mu mugambwe arazi yuko afite ubuseruke bwa mugambwe umuseruke bwa mugambwe wiwe hageze ko afata ingingo ugira azogenda buno nyene ari ingingo y'ibi bya gestion mu gifaransa abwa gestion quotidienne kubaze kugira ngo gihe duguhamagara abantu bose oya no mu biganiro hari hagenda bagira bati turaserukira abantu nico gituma no mu vyerekeye imigenderanire y'ibihugu usanga bavuga bati umukuru w'igihugu ntibajejwe imbere y'abandi bose iby'imigenderanire y'igihugu agenda aserukira igihugu akumva yuko ingufu ziwe ari uko koko yatuwe n'abanyagihugu akagenda avugira abanyagihugu aho nagira numve namubwire yuko yogeda yitonda mu kugira yumva ibintu na cyane cyane mu majambo akoresha twirinde gukoresha amajambo ashobora kubabaza abandi kuko turabondera kuba ku Burundi twese twumva yuko n'ukuri twiyuguruye n'ukumwe wese yishira kizana.
President Sylvestre ntibantunganya ndabashimiye cyane rwose nibutse yuko twaganiraga ku masezerano ya Arusha ibyo yagezeho ibitaragerwaho mwagiye mutanga urugero tuvuge nko kunywanisha abarundi no kubashyira hamwe ntabwo biragerwaho ariko ntabwo biragerwaho neza ariko biri mu nzira ese hari ibyahinyanyurwa mu masezerano ya Arusha yego ariko kandi amasezerano ya Arusha niyo nkingi mu byerekeranye n'ubuzima busanzwe bw'abanyagihugu ariko iyo ngingo ntabwo yigishijwe cyane uko bikwiye maze rero nshuti z'ijwi rya Amerika nagira ngo rwose mumfashe dushimire President Sylvestre ntibantunganya ariko kandi nanabisegura kubera ko mwashakaga ijambo muri benshi cyane ntabwo mwese twababoneye umwanya nakagaruka tuzongera dushaka ibindi biganiro President ntibantunganya ndabashimiye cyane
murakoze cyane kandi nagira nshimire abene wacu abajije ibibazo erega mukubaza bagenda bimenya yuko ibyo nibyo byiza kwa kuganira nuko nibyo bituma ni demokrasi twese duharanira kandi twifuza ikomera mu gihugu igaca ku ijambo abanyagihugu bagenda bahanahana mu kubahana hagati yabo
mwese murakarama mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika mukanya gatoya na makuru.